mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Vuye mu rusenda gushika kubaroraje ba mbere ahi baraka itangurira twasiga amafaranga ibihumbi bibiri wege imbere gato yari yindi kamba urumva bo bacyakurisha amafaranga ibihumbi bine kukubera uri mu Burundi.
Uyu ni Pierre Ndayisaba akora mu ibarabara Rusenda Baraka ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo, ahavuga ku mafaranga y'umurengera basabwa kuri za bariyeri zishirwaho n'abapolisi n'abasirikare mu kwishyuza amafaranga abanyagihugu n'abashoferi bakorera ingendo muri territoire ya Fizi ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye imenyesha makuru ngaha muri Amerika vyahagurukiye Perezida Donald Trump turabigaruka ko handi hato muri hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko Perezida asanzwe ari ku butegetsi muri Mali Ibrahim Boubacar Keita ariwe yatahukanye intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu mu gice cya kabiri cy'amatora. Ibiharuro bitangazwa n'umurwujeje gutunganya amatora muri Mali byemeza ko Boubacar w'imyaka 73 y'amavuko amatora yasubiwemo igenekerezo rya 12 kuno kwezi yaronse amajwi yagera kuri 67.17%. Amatora ya mbere yari yabaye ku itariki ya 19 z'ukwezi kw'indwi. Perezida Boubacar yari atahukanye amajwi 41 n'ibice 42%. Uwo batavuga rumwe na we Somalia Cisse atahukana amajwi 17 n'ibice 80%. Niko guca hatunganya igice cya kabiri cy'amatora kuko atanumwe yari yashikanye amajwi 51 kugira ngo yemererwe ko yatsinze nk'uko bisabwa n'amategeko ya Mali. Perezida Boubacar ari ku butegetsi kuva mu 2013 atore windi manda y'imyaka 5. Abatere ku butegetsi bwiwe bamwagiriza ko kuva mu 2013 atakinini yakoze kugira ngo Mali itere imbere kandi ishobore guhangana n'imirwi iterabwoba itandukanye. Kubwabo yikundira ivyubahiro n'ingendo. Imenyesha makuru biharurwa mu 350 ha muri Amerika kuri no wa kane vyitabiriye akamo k'ikinyamakuru The Boston Globe kabihamagarira kwiyamiriza ico bita imvugo n'intambara mbi ya Perezida Donald Trump wa Amerika ihonyanga kubwabo ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Ivyo bimenyesha makuru 350 harimo na The Guardian c'ubwongereza bitegekanya kwandika inkuru y'intangamarara editorial mu gifaransa zerekana ico vyita amakuba ubutegetsi Amerika buri kwegera amenyesha makuru. The Boston Globe kiza camaze gusohora iyo nkuru cavuze ko Amerika iramutswa umuperezida atihanganira ikinyamakuru na kimwe candika ibitaryohera ugutwi kwiwe. The Boston gikorera aha muri Amerika kiti ndugure twa mugina ko bwa Trump umunyamakuru adahayagiza leta yiwe acika umwasi w'umunyagihugu nawe. The Boston Globe caha muri Amerika kivuga ko iyo mvugo ya Trump iha intege abo yise abagabo bakomeye nka Vladimir Putin w'u Rusiya na Tayyip Erdogan ya wo muri Turukiya yo gufata amenyesha makuru nk'abansi b'amareta. The New York Times conga hanyene muri Amerika canditse co kivuga muri make kiti ibinyamakuru vyigenga birabakeneye. Perezida Donald Trump wa Amerika akatari gake yagije ibinyamakuru bimwe bimwe ko bivuga inkuru z'ibihuha bigashikuza amajambo atashimishije umuryango w'umwe bwa Buraya. La dijuki Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 55, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mushobora kumva ijuki Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VWA akaburungu com na Facebook VWA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara turafitiye amakuru atandukanye n'ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi mo ivyerekeye ivy'umwigisha yakoze ikibazo yihinduye umunyeshuri
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cyacu no musitragihera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hamashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri sector ya Mutambara iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo bahangayikishijwe n'imipaka bariere ishigwaho na police n'abasirikare mu kwishuza abanyagihugu n'abashofera amafaranga bakorera ingendo muri yo territoire ya Fizi nyene ibindi kwino nkuru tubabaza umenyesha makuru juri ya Amerika muri Kongo Vidaste ngabo
Mu kiganiro umuyobozi wa societe civile muri sekteri ya Mutambara bwana Joseph Apollo Musambia yagiranye n'ijwi rya Amerika avuga yuko abapolisi bakorera mu ibarabara rya territoire ya Fizi ndetse n'abasirikare babangamira abaturage binyuze mu mafaranga y'imisoro bagenda babasaba iyo bageze ku mabariyeri baba bishiriyeho uyu muyobozi avuga yuko abapolisi bakorera mu ibarabara basaba abashoferi batwara imodoka z'abagenzi n'iz'imizigo gutanga amafaranga 5,000 by'amakongomani kuzamura mu gihe abatwara za motibu basabwa gutanga amafaranga 1,000 cy'amakongomani iyo bageze hari amabariyeri societe civile ndetse n'incabwenge zo muri territoire y'Fiz batangaza yuko ari raporo bahaye umuyobozi wa territoire n'umuyobozi w'intara kivuye amajyepfo raporo yerekana impungenge batewe n'ubwinshi bw'amabariyeri y'abasirikare n'abapolisi yishuza amafaranga ari muri iyi teritwari Joseph Musambia agira ati
Kwanza ndani ya sekta yetu ya Mtambala tumewahi kuidentifia umwe 5 barrières zenye zinalipisha watu
pesa muri sekteri yacu ya Mtambara kwa baruye mabariyeri 5 azayishuza abantu amafaranga kandi amafaranga menshi mu mujyi wa Baraka muri Karinga North hari nka za service 10 za leta zose zicaye kugira ngo zibe abaturage ubwiye nemba Severe Kazimia hari za bariyeri z'abasirikare dufashe gatanga ugiye mukela unyuze simbi hari bariyeri z'abasirikare
Vile vile kuna bariere ya majeshi wanakuwa wanatoza pesa.
Ibi byaye mabariere kandi bikaba byemezwa n'abashoferi ndetse n'abamotari batwara ibinyabiziga muri territoire ya Fizi. Uyu ni Ndayisenga Pierre ukora mu ibarabara rya Rusenda Baraka.
Vuye mu Rusenda gushika ku baroraje ba mbere aho Baraka itangurira twasiga amafaranga 2,000. Wege imbere gato yari yindi kamba. Urumva bo bacha kurisha amafaranga 4,000 kukubera uri mu Burundi duhomba amafaranga menshi gose cyusanga ku musa tagi nike no kora korera usanga BSMA mko murashikana no mu bossi usanga gukorera ubusa usanga usanga mu bossi umunyonge ukwezi kumwe cha gukora ku kazi ngo amuri amafaranga kumba amafaranga aherera mu ibarabara tubaditeganirwa yuko turi 12,000 mugabo cyusanga ku munsi 12,000 dakwisangurishe nk'6,000 indwi uko onya kukubera iki kutunyanyasa mu ibarabara
kubera iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikugwa na police n'abasirikare ndetse n'andi ma service yo muri territoire ya Fizi usanga abashoferi bakorera muri iyi territoire bapakiza abagenzi barenze 50 hejuru mu modoka ari amafuso mu gihe abamotari bo batwara kuri za moto zabo bantu babiri mukwereme afite imodoka ikora bupira Fizi
ntabwo dutanga amafaranga ari munsi ya 85,000 cyangwa 90,000 ayo niyo mafaranga dutanga muri ya legusi
muyishura bande na bande
na ma service ni menshi hari abarulaje hari service z'abantu baza ngo ni ba securite hari abandi bita ngo na ba sense ngo bashinzwe control ya marme
control y'imbunda
hari abandi ngo na bashinzwe ibidukikije abo nabo turabishyura amafaranga hari abantu bashinzwe ngo imigozi y'umwami y'abayobozi ba mwami ya hari makobora hari service ngo ya tourisme
none se nyimba bituma mupakiza cyane abantu mu mamodoka ari yanye abantu benshi kurusha ubushobozi bw'imodoka
impamvu dupakira abantu benshi kurenza ubushobozi bw'imodoka ni bituruka kuri amataxi mvuye kukubwira kubera amataxi mvuye kukubwira yabaye menshi usanga iyo tudapakiye bari abantu ari amafaranga tudashobora kuyabona tudashobora kukuramo abe n'igiceri cy'ijana kubera kuko nyine amataxi abari menshi
None se nkarandi krizeri mupakiramo abantu bangana gute ibikamyo mupakira bangana gute
muri lande krizere iyo twapakiyemo abantu iyo duhuriranye ari abantu gato bato dushobora gupakiramo n'abantu 17 ariko mu mafuso urumva ni ifuso ni y'imizigo hanyuma tugapakiramo n'abantu hajamo n'abantu habe n'ijana habe na 60 habe na 70
Kuruwande kumuyobozi wa teritwari wifizika waya eme yanze kujiricha vuga kubijia nyinaya mafranga sabuga vajenzi na vashoferi. Gusavuga yuko nimbiki kibazo jihari atavuga ingambazo kukirangiza kwa iradiju. Aliku ya jizati.
Kama bariere kama trakansheri hiko kuna mitongo na kamachika na mtaona baadae.
Aliku nimbari bariere nogu utazwa hari ingamba zizafat kwa kandi muzazibona. Sosete sevire muri teritwari wifizi igaragaza yuko alina fagiteri habuga kwa vashoferi na wamo tari ndetse n'abagenzi iyo bamaze kwishuzwa ayo mafaranga baba batanze kuri izo bariere. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye tukiri muri ako karere ka Kivu y'Amajyepfo neza na neza muri Uvira. Abanyagihugu bo muri ako karere ka mu karere ka Bijombo basaba ubutegetsi bwabo gukemura matati ategwa no gushamirana hagati y'amoko agwirimwo abanyamurenge, ababembe, abanyitu, abafurero, abavira ndetse n'abatwa. Ibindi kwino nkuru turabazumenyesha makuru y'Ijwi Amerika mu Bijombo. Temistocle Mutijima.
Abo bavuga rikumvikana baturuka mu karere ka Bijombo bavuga ko izo mvururu zatangiye mu mwaka w'2016 zikaba zishyamiranyije insoresore zo muri ayo moko yose zigabye ukubiri. Hari imitsinda ry'abanyamurenge ryiyise twirwaneho ndetse n'iryandi moko asigaye ryiyise bironze bishambuke, bishatse kuvuga ngo nibishaka bisenyuke. Imiryango ya societe civile ivuga ko itsinda rimwe ryadukira imihana yabo badahuje ubwoko rikica abaturage rigatwika amazu ndetse rigasahura amatungo yiganjemo inka. Abo bakavuga ko abantu barenga 120 bamaze kuhasiga ubuzima muri make ubuzima bwahagaze aho muri Bijombo, ari nacyo cyatumye bahaguruka bakajya gutakambira ubutegetsi ku rwego rw'intara. Bwana Majari wa Kanazi ahagarariye societe civile muri territoire ya Uvira.
Cette situation met la population mal à l'aise. Ya plusieurs maisons.
Iki kibazo gikomeje kubangamira abaturage cyane. Inzu nyinshi zaratwitswe, amatungo arasahurwa, abantu baricwa ndetse benshi baranahunze. Ibyo rero nibyo byaduhagurukije tuza guhura n'abayobozi b'intara tubasaba gukora ibishoboka bakadufasha kugira ngo amahoro agaruke muri Bijombo.
Intervenir pour mettre la paix à Bijombo.
Bamwe mu baturage bagaragaza ko iki kibazo giterwa n'umwami w'abavira ushyiraho abashefu babiri batandukanye icyarimwe, ariko kandi gikomeza gutangaza kandi kikanayobera nuko nubwo insoresore z'amoko zikomeza gushyamirana ababyeyi bazo mu moko yose aho bahungiye bo bumvikana nta kibazo bafitanye.
Ababyeyi bahungira hamwe bayo moko ariko abasore bakarwana, nicyo kibazo gitangaje muri Bijombo. Abo babyeyi bari muri Uvira bamanuka bashoyeranye, ufite wabuzi hamba gahembura undi munyamurenga gahembura umupfurero, ariko abasore babo bariko barwana. Mbega Bijombo ababyeyi bose b'amoko yose ko barahunga abana babo babananiye.
Aba bavuga ko bahagarariye abaturage bavuga ko bitewe n'intambara zaranze ku karere hari intwaro nyinshi zikwirakwiye mu baturage, ari nazo urwo rubyiruko rwifashisha muri izo mvururu zigenda zifata intera umunsi ku wundi, bityo bagasaba ubutegetsi kongera umubare w'abasirikare ba leta FRDC aho mu Bijombo bafasha mu kwambura intwaro izo nsoresore. Ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo buravuga ko bugiye gukora ibishoboka mu gufasha ngo izo mvururu zihagarare, ariko kandi bugasaba abaturage gufatikanya nabwo. Bwana Claude Nyamugabo ni guverineri w'intara.
Le gouvernement de la République va prendre les mesures nécessaires.
Guverinoma igiye gushyiraho ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri Bijombo. Gusa ibyo bigomba gukorwa binyuze mu bufatanye n'abanyabijombo, kuko nta na kimwe cyashoboka mu gihe abaturage ba Bijombo ubwabo badashaka umutekano. Niyo mpamvu rero mbasaba kubigiramo uruhare bagakorana n'ingabo zacu tugiye kuhohereza ku bwinshi, kandi zinafite ubunararibonye bushoboka ku buryo amahoro agaruka vuba cyane muri kiriya gice cya
territoire.
Ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyepfo kandi burizeza ko bugiye gukora ibishoboka mu kugeza imfashanyo ku bavanywe mu byabo n'izo mvururu aho bakwirakwiye mu tundi turere. Nakwibutsa kuretse n'izi nsoresore zihungabanya umutekano mu Bijombo, akari n'akarere kagaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye by'u Rwanda n'u Burundi. Bikumvikana rero ko guhagarika izi nsoresore byonyine bidahagije ngo amahoro arambye aboneka muri Bijombo ndetse no mu tundi duce tugize teritwari ya Uvira. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabafitiye inkuru iri kwiranurwanurwa ku mbuga ngurukana bumenya aho tuzakugaruka ku vyerekeye umuyobozi w'ishure yakoze ikibazo mu gihugu cyo Burundi yise ko ari umunyeshure ariko mu kurindira iko iyo nkuru tuyibashikiriza twanze tunyarukire mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania aho ishirahamwe CMDO rishaka gukemura ibibazo byo guhohoterwa ku banyagihugu bahohoterwa bagiye hanze y'ikambi kurondera inkwi muri iyo ntumbero yaronkeje inkwi abatama n'abatamakazi bagera ku 8,000. Inkuru yateguwe n'umenyesha makuru ijwi ry'Amerika Nyarugusu James Jovin.
Uwo mugambi wo kuronsa ifashanyo abageze mu zabukuru utanguriye mu nkambi ya Nyarugusu aho abatama n'abatamakazi 400 ari impunzi z'abarundi n'abandi 400 abanyekongo bazoza baronswa inkwi ziharugwa mu biro 36 buri kwezi mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe CMDO ariryo rigenewe gutanga izo mfashanyo. Iyo rya Amerika ryageze aho abageze mu zabukuru bariko bararonswa izo mfashanyo batubariye yuko hari haciye ikiringo cy'amezi arenga 5 bataronswa inkwi mugiye kuja gushaka inkwi inyuma y'inkambi ariko ikibazo gikomeye aho abaturanye n'inkambi bababonye babagirira nabi cyane. Ku bw'iyo ngingo basaba yuko iyo shyirahamwe ryobandanya gutanga izo mfashanyo kibura rikabaronsa ishiga ry'umwuka nk'uko byari biri hambere aho.
Ni ukuri n'ubu ndashimye mbonye igitangaza sho kugira nsubire kuronka no munsi Imana ibahezagira iryo ni rya mbere. Hanyuma rero muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka nafashwe n'uyu nsanza ashenye akampaga kwinjana. Hageze nk'ubu muce naho natororo twatsi nyene tukabarishwa nshira ku muziko kuko baduha n'ubushaza bubangutse guteka twatwatsi ndatozenye tungana gutya nkabona burashushe nkarya.
None mu mujyango wawe izi nk'ibiro 36 ushoze ikoresha mu kiringo cy'imisi ngaha?
Oya ndumwe naho ndumwe mugabo ndazicana ndashana nyene nta misi urujyanze urucana. Oya ntirumara ukwezi.
Niki none wabwira iri shyirahamwe ritangiza inkwi kugira rije ridatanga inkwi zikwiye kumara kwezi kose?
Bo twongera huko inda ntijye ubusa. Yego inda ntijye ubusa nuko turajya
umunsi mbonye igitangaza kuko ntinahoranga na buri mutenderi niwe mbonye kuko ingaho uno munsi nawe ndabahimye mugabo nuko bambaye agati kamwe tatomara ukwezi naye ahandi naho nahimye hanyuma isigaye nabyo ni ukuza kumara turondera nk'imbabura nuko nocana kuri kirisa.
Ni ubutumwa baki none woha iri shyirahamwe CMDO kugira izina bahaye imfashanyo zikwiye?
Mbomba wampana gasafuriya ndeka mwe kuko na gasafuriya ngira urabona ndi mushashe navuye mutende mampana bakampana gasafuriya kandi na gafaranga
hariya mu nkambi ya mutendeli yahora barabaronse inkwi kiwe mwaza kuzishaka inyuma y'inkambi
imutendeli barampingwe bakampana n'indudera amafaranga yo gusumisha. None rero nagomba naha naho urabona naje bone umuryango ata umuryango n'anzanye nga none nagomba rero nama yuko mumfasha rero
iyo rya Amerika ryongere ubugara na bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha abasokuru n'abanyogokuru babo kwikorera izo baronkeje n'iryo shyirahamwe mu bisanzwe abo bana nibo bagenewe igikorwa cyo gusenya batubariye isanganya bahura nazo.
Nk'ubu twebwe kubera dufise atumuvise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli iyo ngiye hari igihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo ace sanga bari kufata nabi n'inkoni nyinshi nyinshi bakansubiza inyuma n'ababaye n'abaye nabi.
None wiyumva gute kubona iri shyirahamwe ribanza kubaronsa inkwi aba batama n'abatamakazi kubera twumva yuko izo zari abaronsa burukwezi?
Nk'ubu turanezerewe kuba tuzirose mugabo naho tunezerewe n'izigihe gito n'imisi ibiri gusa tuzoba twongeye gusubira muri rya poli.
Ni kihe none wabwira amashyirahamwe kugira abaronse inkwi zokwira kumara ukwezi kose?
Byoba byiza badufashije bakaduha nk'amagesi canke izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu twokwirinda izo mpanuka zibera mu ipoli.
Twatugana twatorora naho nyene twari turakungorane kuko ari kugenda ugasanga urafashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi.
Urakoze cyane.
Namu tumeze neza cyane gose.
Umuserukizi w'ishyira hamwe SMW na Makari Gamba yabwiye ijije Amerika ko batanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi kubageze mu zabukuru muri uku kwezi k'umunani kandi bazobandanya bazitanga rimwe buri kwezi mu kiringo cy'imyaka ibiri.
Katika kuhakikisha zoezi letu ikikamilika na ukamilifu wake.
Ahagira ati uwo mugambi dutanguye gukora nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira ikibazo cy'inkwi. Kandi murabona yuko atani nguvu bagira zo kujya gusenga. Dukeneye kubona yuko babayeho neza. Murazi yuko kujya inyuma y'inkambi ari ikibazo gikomeye muri iyi minsi. Ikindi Makari Gamba yavuze yuko yoshyira hamwe bitanguye uwo mugambi wo kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugabanya impanuka bahura nazo iyo bagiye gushaka inkwi inyuma y'inkambi. Inkwi ni ikibazo gikomeye kandi gihambariye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Rimwe na rimwe hari abasangwa bapfiriye mu mashyamba bagiye gushaka inkwi nk'uko byagiye bitangazwa muri za raporo zinyuranye z'amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi zo muri Tanzania Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, ijije Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tujye mu Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya turakubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenye.
Cha bijya biranuka nuka kwa rivi
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na gisomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
kasivye
dupingi
utangike
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshuje bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nkuko rero nari nabimenyereye nkitangura, uno munsi turagaruka ku muyobozi w'ishure ry'imyuga ya Buterere Benjamin Manirambo na yigize umunyeshure akora ikibazo cya leta giburenganzira abanyeshure bwo kuja muri kaminuza y'u Burundi. Utubazo ni twinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ati mbega yemwe uyo muyobozi yihinduye umunyeshure kugira ngo ashike kuki. Hari n'abagenda bemeje yuko uyo muyobozi ariko akoreye ico kibazo umusirikare yari Amison muri Somalia yamwemereye agafanta. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse cishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi araducukumburira.
Nubwo ubutungane buherutse gucira urubanza Benjamin Manirambona, abatari bake baribaza imvo zatumye uyo muyobozi w'ishure ry'imyuga rya Buterere yari yambitse umwambaro w'abaregwa biwe akaja gukora ikibazo cya leta hamwe nabo. Hari imvo zitatu abantu bibaza ku mbuga ngurukana bumenyi. Iya mbere nuko yoba yashatse kwereka abanyeshure biwe kugira ngo batore ikibazo gucyo ishure yararongoye ntiryugagwe. Ni mu gihe iryo shure bivugwa ko riri muyo umushikiranganje w'indero yari yaragabishije mu yazokugagwa hamwe adashikanye ibice 30%. Iyindi mvo ni yuko yoba yariko akorera amafaranga mu kwereka umunyeshure atavuzwe izina. Ariko ishikwe imbere kuruta izindi nuko yoba yariko akorera umusirikare muri kino gihe ari kurangura ubutumwa mu gihugu cya Somalia. Uwo nawe bivugwa ko yoba yarize kuri iryo shure mu mwaka uheze akagarukira mu mwaka w'12 kubw'ubwo butumwa, bisigura ko atakurikiranye inyigisho zo mwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye nubwo yari karakoregwa ikibazo. Aha abantu bakibaza bati mbega uwo yiga amashure yisumbuye ari umusoda canke ari umunyeshure ashima kuyaciriza hagati kuko yarazi uko azobigenza. Ikizwi nuko Benjamin Manirambona nyene gufatwa mu cyaha yiyemereye imbere y'ubutungane ko yari kakorera ikibazo umusirikare ari Somalia azwi ku izina rya Simbananiye Firmin. Uko biri kose umuhinga mu bijanye n'inyifato akaba n'umwigisha muri kaminuza Renevat Irambona abona ko uwo muyobozi ashobora kuba yarafise ingorane ikomeye kugira ngo ashobore gushika ku busuma nk'ubwo.
Ivyo yakoze ni ibintu bihambaye cyane kandi biteye ubwoba, byari bikenewe nyene nk'umuntu yicara akavyumviriza akamubwira igituma yabikoze, akamubwira ngira ngo nibimugoye vyamugoye kugira ngo ashike kuri urwo rugero w'ubusuma ntangere, kuko ni ibintu mbonome ngo nibara gose ko umurezi aja kwiba akiba afise n'abana hetse akaba ari ngaho nyene akaja muri abo bana akiba barabana bari kumwe kugira ngo ashike kuri ico kintu habwije kuba hariho ingorane ihambaye. Iyo ngorane rero niyo nk'abantu bajijwe inyifato nka twebwe baba bakwiye kumviriza agashobora kubisigura.
Twibutse ko Benjamin Manirambona ubutungane bwamuciriye igihano cyo gufungwa imyaka 5 n'imyaka 10 adakora akazi ka leta. Bamwe mu bigisha bavuganye n'Ijwi rya Amerika ntibashimishwa namba n'icyo gihano, bavuga ko yarakwiye igihano kirutaho kuko yatesheje agaciro abarezi muri rusangi kandi ko bisubiza inyuma indero. Icyo bamwe n'abandi babona batashimye kuvugira kuri mikro nuko ashobora kuba akingiwe na bamwe mu bafite igihagararo mu nzego za leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Mbere hari n'ababona ko ashobora no kurekugwa n'icyo gihano ataragiheza nkuko hari uwo bimaze kugaragara ko ni mu gihe abamwegereye bavuga ko yarasanganywe bourse yo kujya kubandanya amashuri yiwe mu gihugu cy'u Burusiya. Ku bijyanye n'amashuri yize, Benjamin Manirambona arangije amashuri y'inderabigisha NS, amakuru tubandanya dukura mu bamwegereye avuga ko yaciye abandaniriza muri kaminuza y'umuco mu gisata cya informatique. Iyi nkuru y'uyu muyobozi yavuzwe ko byinshi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Nkuko bisanzwe turabasomera bimwe muri byo tutavuze abavyanditse. Duhere kuri uyu yanditse mu Gifaransa, tubivuze mu Kirundi agira ati: "Murabona aho igihugu kigeze. Nta kubaha karanga mutima k'umwuga namba. Umuyobozi w'ishure atera intege abana mu bujuju. Bandanya muzombwira ibyo ari byo." Uyu nawe ati: "Nibace batabura kajya ka diplome kiwe. Kuko we nyene ubwiwe ntazi cyari, hama bace bamurunga itatahe kumufunga si gihano cyo." Hari n'uyu agira ati: "Wewe yashatse gukingira ishure ryiwe kugira ntakugwe mu buyobozi nk'uko umushikiranganje yari yabivuze. Raba rero ingingo z'igihuti huti ico zivyara." Tubandanye n'uyu agira ati: "Oya n'ukuri, iyo ngingo yo gufungwa niyo ukuri, ariko igihano ni gito cyane. Yarakwiye gufungwa uwo guherayo kugira ngo bitume n'abandi batokubahuka kubikora." Uyu nawe asa n'umwunganira ati: "Yakubiswe inkoni ngufi na iyo myaka bamuciriye adakora, hari n'apfa badakoreye leta kandi bakabaho. Muzotangara yidegembya vuba." Uyu we yanditse abaza ati: "Mbega boba barasuzumye uko amagara yiwe yo mu mutwe yifashe?" Uyu nawe aritwengera ati: "Ha ha ha ha, yaradukojeje isoni nta bindi." Tugarukirize kuri uyu yanditse ati: "Ndabira ingene bibabaje gutora umuntu zeza amabanga ukamugira umwizigigwa wishimikije ibintu bidafashe ngo ari mu mugambwe n'ibindi." Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, harakoze cyane kuducukumburira iyo nkuru y'umuyobozi yihinduye umunyeshuri akora ikibazo cya leta, uko bizaza birakurikirana tuzobabwira. Imbere yuko dusezerana mu kanya, tubibutse bimwe bimwe mu byo twababwiye na cyane cyane amakuru agezweho, harimo yuko perezida asanzwe ari ku butegetsi muri Mali Ibrahim Boubacar Keita ari yatahukanye intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu mu gice cya kabiri cy'amatora. Ibiharuro bitangazwa n'umurwujeje gutunganya amatora muri Mali byemeza ko Boubacar w'imyaka 73 y'amavuko, amatora yasubiyemo igenekerezo rya 12 kuno kwezi, yanusa amajwi agera kuri 67 n'ibice 17%. Amatora ya mbere yari yabaye ku itariki ya 29 z'ukwezi kw'indwi. Perezida Boubacar yari yatahukanye amajwi 41 n'ibice 42%. Ubu batavuga rumwe na we Somalia Cisse atahukana amajwi 17 n'ibice 80%. Imenyeshamakuru biharurwa mu 350 muri Amerika kuno wa kane byitabiriye akamu k'ikinyamakuru Chunga muri Amerika do Boston Globe kibahamagarira kwiyamiriza ico yita imvugo n'intambara mbi ya Perezida Donald Trump wa Amerika ihonyanga kubwivyo bimenyesha makuru bwigenge bwabo ivyo bimenyesha makuru amajana 350 harimo na The Guardian c'ubwongereza bitegekanya kwandika inkuru y'intangamarara editorial mu gifaransa zerekana ico vyise amakuba ubutegetsi bwa Amerika buriko bukwegera amenyesha makuru do Boston Globe kiza camaze gusohora iyo nkuru cavuze ko Amerika iramutswe mu Perezida atihanganira ikinyamakuru na kimwe candika ibitajyohera gutwitwiwe the Boston Globe kiti kubwa Trump nyamakuru adahayagiza leta yiwe atace ku mwasi wiwe agacika no mwasi w'abanyagihugu nuko rero ncuti bakunze mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Innocent Kimenyi yashize amajwi hamwe hamwe na ingenieur Thomas yamfashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye muranigwe mu banyu no mu vyanyu.